Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki zino z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese.
Ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze? Niba ufite ahantu hafite metero cumi n'ebyiri bagatwaraho metero icyenda, siba gusigiye metero eshatu hagati, ahandi hasigaye wahakoze iki?
Uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu kigwati cya Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda badashima ingingo yo kubarandurira ibitegwa byabo mu bikorwa byo guca amabarabara mashasha muri ako karere. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye iyugurugwa icese ry'ihuriro kaminuza ry'ugwaruka bw'u Burundi ryaraye rikozwe na Perezida Petero Nkurunziza, hamwe n'iyerekeye impunzi z'Abarundi zatahutse mu Burundi ziva mu Rwanda n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayabateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Ndakuramukije Oriane. Tuyahere kuyavugwa muri Congo. Kinshasa yifuza ko mu mwaka w'2022 umugwi wa ONU wa MONUSCO uri muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'1999 uzoba wavuye muri ico gihugu. Ibyo byashikirijwe jo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Leonard She Okitundu, inyuma y'indwi ONU yongeye uwo murwi uwundi mwaka wo kuguma muri ico gihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kinshasa, She Okitundu yagize ati: twaramenyesheje inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi inyuma y'ico kiringo uwo murwi wa MONUSCO uzoca utangura gutahuka inyuma y'imyaka 20 umaze mu gihugu cacu. Uwo mushikiranganji yongeye kwibutsa ku gihugu ciwe kitazokwitaba inama y'abafasha ico gihugu iteganijwe i Geneve ku murwa mukuru w'Uswisse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane turimwo. Inama izobirongowe na ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya. Kinshasa ibona ko ONU hamwe n'amashirahamwe atanga imfashanyo amwe ayikomoka ko akoresha imvugo ndenzarugero mu kuvuga ko ibintu uko ibintu bitari mu ntara za Tanganyika, Kivu y'ubumanuko hamwe na Kasai. Abanyafrika y'Epfo baributse ejo ku munsi wa kabiri Winnie Mandela yitabye Imana ku munsi wa mbere afise imyaka 81. Abanyepolitike baramuhayagije mu kuvuga ko yarwaniye bikomeye intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Winnie Mandela yari akarorero ku Banyafrika y'Epfo mu rugamba rwo kurondera ubwigenge. Imisa yo kumusabira izoba ku itariki 11 z'uku kwezi kwa kane, mu gihe kumushingura icese bizoba ku itariki ya 14 uku kwezi nyene. Musenyeri Desmond Tutu yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel asanzwe ari mu karuhuko ko mu zabukuru, yatangaje ko Winnie Mandela ari akarorero ku bandi mu rugamba rwo kurwanya agacinyizo. Naho perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping yarakiriye perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nk'umugenzi wa kera w'Ubushinwa hareje ku munsi wa kabiri. Ni rwo rugendo rwa mbere agize hanze y'akarere ka Afrika kuva ashitse ku butegetsi. Perezida Xi Jinping nawe barateye umukono ku masezerano atandatu harimwo ayerekeye gufashanya mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere, ayandi yerekeye imfashanyo yihutirwa y'ibifungurwa. Ubushinwa bwabaye kimwe mu bihugu byashigikiye bikomeye Perezida Robert Mugabe akiri ku butegetsi muri icyo gihugu cya Zimbabwe. Hano muri Leta Zunze za Amerika, umugore yararashe ahasanzwe hari icicaro cy'ishyirahamwe YouTube ni mu gisagara cya San Francisco aha muri leta ya California. Ni hareje ku munsi wa kabiri uwo muntu rero yakomerekeje abantu batatu imbere y'uko nawe yiyica. Igipolisi ntikiramenyesha ibiranga abarashwe cyangwa uwo yarashe, ariko kivuga ko byo bifise intandaro z'amatati yo mu miryango. Umuvugizi w'ibitaro by'i San Francisco avuga ko bariko baravura ibikomere by'abarashwe abagore babiri batababaye hamwe n'umugabo umwe bavuga ko yababaye cyane. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cya San Bruno Ed Barberini yavuze ko abo bantu barasiwe hanze iyo nyubako ya YouTube bariko bivuna umusase. Muri Amerika kandi amashuri aharugwa mu majana mu mareta ya Oklahoma hamwe na Kentucky yari yugaye ejo ku munsi wa kabiri mu gihe abigisha babandanya imyiyerekano basaba kongerezwa imishahara no kuronsa amashuri yabo amafaranga akwiye kugira ayo mashuri akore neza. Abigisha bo muri leta ya Arizona nabo nyene bivugwa ko bategekanya kugira imyiyerekano nk'iyo aho nabo basaba imishahara ibereye. Leta ya Oklahoma ivugwa ko iza ubugira gatatu mu mareta ya Amerika 50 ihemba abigisha imishahara mike cyane. Amwe mu mashuri yaho yigisha iminsi ine gusa kubwo kubura amafaranga akwiye yo guteza imbere inyigisho kandi bagikoresha ibitabo bimaze imyaka 20 mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika aho abantu bibaza ko bitoshoboka. Kuri Amerika kandi Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo kuwa kabiri yarongeye kuvuga ko yifuza gukura abasirikare we muri Siriya, imvugo ihushanye niyashikirijwe n'abasirikare bakomeye hamwe n'abahanuzi biwe bamwegereye batinya ko kuva muri ico gihugu vyihuta vyoha intsinzi ya kidiplomasiya na gisirikare ibindi bihugu.
Urakoze Aloise ku makuru dushikirije. Unaona umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ejo ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yaruguruye icese ihuriro kaminuza ry'ugwaruka bw'u Burundi, ihuriro rizomara iminsi ibiri mu gisagara cya Gitega. Ubwo gwaruka rungana n'amajana 450 baserukiye amakomine yose y'u Burundi, bakaba batowe mu moko yose, amadini atandukanye n'ibitsina vyose, bazohabwa inyigisho zitandukanye zo kwiteza imbere no gukunda igihugu. Iryo huriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu atanguje iryo huriro mu mwaka w'2016 aho yamenyesheje ko rizohora riba uko umwaka utashe. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Iryo koraniro kaminuza ry'ugwaruka ryabaye ku kivugo kigira giti tuzirikane igihugu n'uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere kazoza igihugu cacu. Ugwaruka rungana n'50 rwaserukiye amakomine yose agize igihugu cy'u Burundi rwari rwahuriye mu gisagara cya Gitega mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha iby'ubuvuzi. Uretse abajeje umutekano begereye umukuru w'igihugu, nta muntu n'umwe wundi yari ari kuri kwinjiza telefone ngendanwa, amarori, amasaha yo ku maboko cyane imashini mudasobwa. Mu kuguru iryo koraniro kaminuza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaherekejwe n'abashikiranganji batandukanye ba leta yiwe, ababuramatari barongoye intara zitandukanye n'izindi ndongozi. Jean Bosco Yitimana mushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama mu Burundi niwe yatanguye avuga intumbero y'iryo koraniro kaminuza.
Intumbero y'iryo koraniro ni ugwaruka ryo kizigwaruka ko guhangana n'izumviro mu nzira irashe yotuma ruba koko umushinga w'iterambere ry'igihugu cyacu. Nicyo gituma leta y'u Burundi yashyizeho urugero zibujejwe guteza imbere amashyirahamwe y'ugwaruka buri mu mushikiranganji w'ugwaruka ngo n'imico kama kugira ngo bafashe kungurana ubwenge muri hamwe mumenye ko umushikiranganji w'ugwaruka imico n'inkino ari rwanyu n'ubugendere. Abakozi bakuru babwo bari ngaha baravyumva, bazobakira mwezi muhanahana ivyumviro vyubaka bikongera bikabateza imbere.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yaciye yuguruye icese iryo koraniro. Mu ijambo ryiwe Perezida Nkurunziza yabwiye urwaruka ko ariko rukwiye gushira mu minwe kazoza kabo.
Mwibuke ko atawuheka utisimbiza, ko mbere n'Imana ifasha uyifashije. Muheze muzirikane ko mufise uruhara ntangere mwitunganywa n'irangurwa ry'imigambi itandukanye, yaba iraba urwaruka cyangwa iraba igihugu muri rusange. Ubashakira neza suja azoza kubatesha amashuri no kubaroha muri ntazi cyane mu buhumbu. Ni yabona ujya azoza abigisha gukunda ibikorwa, akabereka ingene mu kwiteza imbere, akabigisha imibano myiza, akamabibutsa ko muri bene mugabo umwe bene Burundi.
Kristan Nkurunziza yamenyesheje ko kwaruka mu Burundi rurenga ibice 60% kandi kuko bwinshi bwabo bushobora kuba kajyo giterambere ugihugu.
Dufatiye ku biharuro dufise dusanga kwaruka rufise imyaka iri munsi ya 25 bunga n'ibice 66% nuko ishiramwe ry'ibihugu bigize ubu bwa Afrika byabisavye mu ihangiro yerekwa mu mwaka wa 2030 nico gitigiri aho kugifata n'ingorane tugifate nyabuna mu gutezi akaryo mu guteza imbere ibihugu byacu.
Perezida Nkurunziza yamagariye kandi ugwaruka kwitabira amatora yimirije agira ko agamisha abantu bose borota bakoresha ugwaruka mu ntumbero atari nziza.
Tubamagariye kandi kwifatanya n'abandi Barundi mu gikorwa cy'iteka cyo kwerekana umuhagaze ku minyanya y'ubwizwa shingiro y'igihugu cyacu. Turabinyishije ko tutazokwihanganira uwo wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga afise intumbero yo gucuvya no kuyovya ugwaruka ku Burundi. Turazirikana ko izija guhona zihera mu ruhongore. Tuzirikana igihugu n'uruhara rw'ugwaruka mu gutegura kazoza keza k'igihugu cyacu.
Amajambo yo kugurura icese ryo koraniro kaminuza arangiye, abanyamakuru basabwe gukinjura atanu mwasigaye inyuma imbere y'uko ivyigwa nyezi na bitangura. Ivyigwa vyatanzwe imbere y'umutaga w'uno munsi vyatanzwe na Jean Claude Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Hakurikira icigwa catanzwe na Perezida Petero Nkurunziza. Inyuma y'ivyo vyigwa nta n'umwe yemeye kugira ico abwiye abanyamakuru bari barindiriye hanze ku bijanye n'ivyigwa vyatanzwe kuri urwo rwaruka. Biteganijwe ko ibikorwa vy'iryo koraniro bizohera ku munsi w'ejo wa gatatu. Ni mu gihe mu myaka ibiri heze iryo koraniro kaminuza ryahora ari marindwi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, abanyagihugu bo mu gace ka Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda bararira kubera ubutegetsi buriko burabarandurira ibitegwa vyabo mu guca amabarabara mashasha. Umuyobozi wako karere yabwije ijwi rya Amerika ko ari ibikorwa bigamije iterambere kandi ko bariko barabikora mu mwumvikano n'abanyagihugu. Ibindi mugenzi wacu Eric Bagiriye Ubusa arabidushikiriza.
Mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni. Bambwiye ngo angango bari ibeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge. Ngenda bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya. Ndongera se njya gusaba imbuto muri tubura. Kandi giye cyo guhinga cyararangiye nkibaza nakore iki.
Umwe mu baturage bo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri centre y'ubucuruzi izwi ku izina rya video arereka ijwi rya Amerika ibirayi by'ubutegetsi bwatishijemo imihanda. Uyu kimwe n'abandi muri video bararira yo kwareka kubera iyi mihanda, bavuga ko ubutegetsi bwayinyujije mu myaka yabo butabateguje.
Nta kuntu wafata amasaka arenze ibikiro niba ari kilometero hariya kuva hariya ujya hariya ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hariya. Ariko buriya baraduhemukiye, buriya bagombaga kureka iyo myaka ikavamwa mu kwezi kwa gatandatu, none bakatubwira ati noneho tujye guca ya mihanda.
Imyaka barandura ijwi rya Amerika yabonye ni amasaka, intoki, ibirayi, ibijumba n'ibindi. Uyu muturage waravuga ko n'ubusanzwe ikibanza atuyemo bari barakinyujijemo ibiraro bibiri bitwara amazi ndetse bubakamo ivomo rusange. Aravuga ko asa n'uregetse kandi ko iyi mihanda ije kumusonga ibyo yita akarengane kuko nta ngurane ku butaka n'imyaka ye.
Bagarutse bacishijemo umuhanda ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni ya leta ni y'abaturage bose. Urabibona hano hiri ntago nigeze nishyirwa nta n'igiceri cy'icumi. Mwami leta byabara akarengane idatufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda hishwe n'inzara bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kindi kibutunga.
Aba baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubutegetsi bwa Kayonza bwabamenyesheje iby'igishushanyo mbonera mu 2016 bumva ko hari ahateganijwe imihanda. Kuva ubwo kugeza ubu ngo nta yandi makuru baherukaga ku cyerekeranye n'iyi mihanda.
Kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bamenye aho izaca, ariko ntiyabuza abaturage guhinga. None ejo bundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya. Ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane, ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko suko tubikunze.
Abaturage baremberanywa n'ubutegetsi bidasubirwaho ku imihanda bari gukora igamije iterambere, ariko bakavuga ko bagombye kuba barategujwe ntibahinga ibizarandurwa, bagakomeza gushimangira icyo bita karengane.
Kwebwe tubifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi nubwo abaturage kandi bukorera abaturage, noneho ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama, urumva atari akarengane? Njye numva mbere yuko ibi ngibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukamenya icyo gukora, tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese zishyurwa n'umurenge, zishyurwa n'akarere?
Hari abasana bamaze kwakira ibiri kuba ariko hari nabo bikigoye. Nk'umuhinzi w'ibirayi uvuga ko bacishije umuhanda mu birayi byaburaga iminsi mike ngo abisarure, kandi igishushanyo mbonera ngo siko cyabigennye. Uyu muturage n'akababaro kenshi yabwijwe irya Amerika ko yatunguwe no kumva rwiyemezamirimo uri gukora imihanda, amubwira ko ashobora kongera gutera ibindi birayi nyuma yo kurandura ibyari bigiye kwera, kuko ngo basanze baribeshye. Mu guhinga yari yarafashe amafumbire n'imbuto ku ideni agomba kuzishyura.
Mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni. Bambwiye ngo anga ngo baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge. Ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya. Ndongera se njye gusaba imbuto muri tubura. Kandi giye cyo guhinga cyararangiye nkibaza nakore. Mu byukuri ibintu bireba. Ibi ni ikibazo. Ibi ni ikibazo kurimbuza imyaka ingaho. Ibi birayi birangana n'ibingibi biteye. Ibingibi byakaba ari ibirayi byeze. Twakoresheje ifumbire mva Rwanda, dukoresha ifumbire y'imborera. Ibingibi ni ibintu bazatwishyuza. Ubuse ubuyobozi buzadufasha kwishyura.
Twashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kayonza bubivugaho, maze Meya Jean-Claude Murenzi ntiyitabye telefone, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Vice Meya ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere, Madame Konsore Uwibambe, we yari yatubwiye ko ari mu nama ku masaha yadusezeranije, ntiyongera kwitaba telefone. Twabajije bwana Joseph Rukeribuga, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini, avuga ko ari gahunda igamije kwagura imijyi muri Kayunza n'uwa video urimo. Yavuze ko mu gukora iyi mihanda babanje kubiganiraho n'abaturage mbere y'ibyumweru bitatu. Bwana Rukeribuga yavuze ko ku myaka bari kurandura nta ngurane bateganije, kuko abaturage aribo bisabiye iyi mihanda. Muri hanganira umurongo wa telefone utari umeze neza.
Ku bijyanye rero n'imyaka, birumvikana kuko niba ari ahantu hari gucibwa umuhanda, kuko hari umuntu wenda wajyemo imyaka, bishoboka ko iyo myaka kuko iba yarangiye. Ariko mbere yuko umuhanda nyiri umurima arabanza akabyumva akabyemera, iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwacisha. Urumva ni gahunda y'igihugu, ni gahunda ya leta, ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tugamije guhohotera umuturage. Oya, utabyemeye ntabwo umuhanda tuwacisha.
Kuba ubutaka bwabo bushobora kugenderamo bwose, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini aravuga ko bazabiganiraho n'akarere bakareba ko babagendera ingurane.
Ubutaka bwatwawe bwose icyo gihe uwo muntu tumushyira ku rutonde, tukazavugana n'akarere bareba ko hari ingurane yazabona. Ariko ubusanzwe murumvye kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane, n'iyi mihanda abaturage bwabo ni nabo baba banayisabira.
Bamwe mu b'imihanda yaciye mu butaka bwabo bakavuga ko bafite impungenge zo kuzakomeza gusorera ubutaka uko bwakabaye, mu gihe ibikorwa rusange byabwimariye.
Gutuma umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze, niba ufite ahantu hafite metero 12 bagatwaraho metero 9, siba gusigiye metero 6 hagati, ahandi hasigaye wahakoze iki?
Kuri iki bwana Rukeribuga avuga ko buri muturage imihanda izaca mu butaka bwe yarasanze abusorera asabwa kujya ku murenge bakamuha ibyangombwa by'ubutaka bishya bigaragaza ingano y'ubutaka agomba kujya asorera. Iyi mihanda iri gukorwa bagura umujyi wa video izabireshya n'ibirometero 4 na metero 200. Umwe mu bari gukoresha iyi mihanda yabwijwe irya Amerika ko ari gahunda iriho mu karere ka Kayonza hose, ntiyabuze gufata icyo yita amakosa yose ngo yegeke ku butegetsi mu nzego z'ibanze butabujije abaturage mbere kose ngo be guhinga, kuko mu yindi mirenge ngo barabateguje. Akabagira ubusaje ijwi rya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda dukubitire kandi mu Burundi. Abanyagihugu bakurikira inyigisho zerekeye ukwizera guhagariye kukwerekwa kumwigemeze biya baherutse gufata ingingo yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda batahuka mu Burundi. Ku mugoroba kuri uyu wa mbere, abagera ku 381 binjiye ku rubibe rwa Ruhwa mu ntara ya Cibitoki, bakigwa kuri lise Cibitoki iri muri komine Rugombo. Mugenzi wacu Diane Ndonse aratubwira uko vyifashe.
Aha ni ku ishure ryisumbuye rya lise Cibitoke, ahashikiye bamwe mu banywanyi b'umwigemeze biya kuri uyu wa mbere bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 381. Abagabo bakiriwe mu birasi by'amashure ku ruhande rwabo, abakenyezi n'abana nabo bashikira mu birasi byo ku rundi ruhande. Abasirikare nibo babacungereye hirya no hino y'ayo mashure bacumbikiwemwo. Nta usohoka muri abo bayoboke kandi nta n'uwinjira ngo ashike aho bari. Ubaravye mu maso basa n'abatanezerewe cyane. Bamwe bavuga ko ari kubera uburuhe bw'urugendo, abandi bakavuga ko ari uko batarashikanwa mu mihani wabo nk'uko uyu mukenyezi abivuga.
Imana yadutabaye tugashika ngahanye mu gihugu cyacu cy'inkuze cy'amavukiro. Urumva rero twari tugishashe kugira ngo tugishikemo, none heraba turacyari ngaha anye. Urumva rero umunezero wo kuza wo kumva dushitse mu ntuze ya mu Burundi mu gihugu cyacu uracyari wose. Urumva rero tutarashikare mu miryango yacu n'abagenzi ababanye twabana kugira ngo tubaramutse tugire gutene tunezerwe hamwe, ntitwabona gushavura mu hamana. hamwe n'icyukuri
ni mugihe abajeje ntwaro muri komine Rugombo aba banywanyi b'umwigemeze biya bakiriwemo bavuga ko bakirindiriye ko abajeje ntwaro mu ntara 11 bavukamwo baza kubatora kugira ngo babone gushika mu miryango yabo abazotaha mu ntara ya Ngozi nibo benshi musitanteri wa komine Rugombo avuga ko bagera ku 112 intara ya Cibitoke nta numwe ifisemwo Kaderi Beatrice arongoye komine ya Cibitoke asaba ko izo ndongozi zo mu ntara bakomokamwo zoza kubatahukana vuba
twipfuza ko byo bavyiza baje kubatora bakabajana mu ntari wabo aho baca bage batwara mu miryango yabo kuko igihe boguma ngaha byo tugora nyene ko urabona abantu bashikiye ahantu hamwe bakenera ibintu byinshi bakenera gufungura bakenera gufatwa neza bakenera ibyangombwa byinshi byo kugira ngo bashobore kubandanya babaho ntibikunda ko tuza turaha umwe umujyango twebwe dushima kubashikiriza abo mu ntwaro kugira ngo abo bo mu ntwari wabo aribo baca babashikiriza imijyango yabo
ariko nubwo biruko bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biya bavuga ko bafise ingorane zaho bashikira hamwe ni kubatajanye nabo bubakanye uyu mukenyezi avuga ko yamaze kuronka makuru ko uwo bubakanye afise undi mukenyezi atubwira inyifato azoshikagira
umukenyezi aramufise
none ko afise undi mukenyezi ushushikira he
cye ndashikira mu rugo rwanje
kandi uva ruri mu rundi mukenyezi
ndataha mu ntira hanyuma mpigehodi nyombariwe aza kungira aza kunyakira ndamuramutse n'umutima mwiza n'ubweze rwinshi haba mpize rero nicare mushinga ntahe wanje kubera ko asanzwe akora intuze akora akazi ndamurindire niyashika cyamba hasi n'icubahiro cyinshi ndamuramutse ndumva rero ibiganiro rero kugira za kumpereza kubera yuko jewe nari nsanzwe ndi umukenyezi mukuru ndasaba ubutungane kugira ngo buntunganyize none ko ari jewe umukenyezi mukuru
eka ntabajanye nabo bubakanye nabone bavuga ko batorohewe kuko bazosanga imirima yarasivye inyuma y'imyaka hafi 3 itarimwa ibintu bikunyugwa nuko bavuga ko atanico bafise bazifashisha batahukanye
nta kimwe dufise mu Rwanda cyo baduhaye bido yonyene yo kuvoma amazi no burenge tukifuka ama turize ko dushitse mu gihugu kumbure dusanzeho imijyango dusanzeho igihugu kitwakiriye kumbure kizodufasha muri byinshi
ku ruhande rw'abana biga mu mashure bavuga ko bazoshika babandanya ariko bagashobora guhura n'ingorane zijanye n'inyambaro amategeko y'ubushikiranganje bw'indero bwashizeho aba bana bakiri mu mashure y'intango bavuga ko batokwiga batitwikiriye nkuko ukwemera kwabo kubategeka
wowe reka kucyambara gashya wara kimenyere erego buri gusa
batacabirukana ku ishuri
zotaha ko noheba kwifunga igitamba nikishumuro nyene kuri kuri umwitwikiro nuko kuma wifunga nabikira manani kwigitamba niko umwitwikiro
aba bayoboke bavuga ko batazodohoka ku kwemera kwabo nyabuna bagasaba leta na ekereziya katolika ko yoborohereza bakabandanya basengera ku musozi wa Businde uri muri komine Gahombo yo mu ntara ya Kayanza aho bavuga ko babonekegwa na Bikira Maria
cewe nk'ico nsaba leta ni nkuko yompa mwidegemzo nkaronka umutekano kwiye nayo gusenga naho abandanya nsenga kuko nta kigwanisho mfise cyohungabanya umutekano ekereziya nayo nk'ico ndayisaba ikaduha uburenganzira bwo gusenga mu mutekano tugahurira aho twahora duhurira ku musozi mwenda wa Businde bakumvikana icyo kibazo kikava mu nzira kuko no ku isi yose icyo kibazo kiguma kigaruka nicyo gituma bakumvikana kikava mu nzira ko nkaya kiraziguma ivuga ngo bari mu matohoza ayo matohoza ntiyigera hera ntawe ubizi icyo bivako
abayoboke b'umwigemeze biya baheruka gutahuka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa Mungu bose hamwe barenga 2000 2005 mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse uyu munsi hashize imyaka 50 yuzuye neza Pasteur Martin Luther King Jr. yishwe. Yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 1968 ubwo yari afite imyaka 39 y'amavuko. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu magambo make. Martin Luther King Jr. yari pasiteri usanzwe mu itorero ry'ababatista. Ubuzima bwe bwahindutse burundu mu 1955 atangiye ibikorwa byo kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bw'abanyakamwe burimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese. Yakoreshaga cyane cyane imyigaragambyo mu ituze. Ni gutyo ivanguramoko ryageze aho riracibwa mu mabisi, mu buriro n'ubunywero, mu mashuri n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi. Byose byashimangiwe ku buryo budasubirwaho n'amategeko abiri yihariye. Iryo mu 1964 rica burundu ivangura iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku ibara ry'uruhu, ryaba irishingiye ku gitsina cyangwa se ku bwoko, ku idini n'inkomoko. N'itegeko ryo mu 1965 rishimangira uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese, kuri buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugamba n'ibikorwa bye byahesheje Martin Luther King igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 1964. Ubwo yari afite imyaka 35 y'amavuko, kugera mu mwaka w'2014 niwe wari muto mu myaka wabonye icyo gihembo. Martin Luther King yishwe yari amaze imyaka abibwirwa, araye ari bupfe. Yagiye kwigisha mu rusengero maze avuga amagambo asa naho asobanura ko yarazi ko igihe cye kigeze. King ati, nanjye nakwifuje kubaho igihe kirekire nka buri wese. Kuramba ntako bisa, nyamara rero ntibikimpangayikishije. Ndashaka gusa gusoza icyo Imana inshakaho kandi yanyemereye kugera hejuru ku musozi. Narahageze ndeba hirya mbona igihugu cy'isezerano. Nshobora kutagera nayo namwe, ariko mumenye ko twese hamwe tuzagera mu gihugu cy'isezerano. Mfite umunezero rero muri iri joro. Nta mpungenge mfite na gato, nta muntu n'umwe unteye ubwoba. Amaso yanjye yabonye ikuzo ry'ihindukira rya Nyagasani. Uwarashe Martin Luther King, umuzungu witwa James Ray, yatawe muri yombi hashize amezi 2 amwishe yarahunze. Agejejwe mu rukiko yemeye icyaha, yakatiwe gufungwa burundu. Ariko umuryango wa Martin Luther King ntiwigeze na rimwe wemera ko James Ray ari we wenyine wacuze umugambi wo kwica Martin Luther King. James Ray yitabye Imana mu 1998 akiri muri gereza. Naho Martin Luther King Jr. yakomeje kubona ibihembo byinshi nyuma y'urupfu rwe. Mu 1977, President Jimmy Carter yamuhaye umudari w'ubwigenge, ishimwe rya mbere rihanitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1978, Martin Luther King yahawe igihembo cy'uburenganzira bwa muntu cy'umuryango w'abibumbye. Mu 2004 yabonye umudari wa zahabu wa Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho, guhera mu 1986, Congress yategetse ku itariki Martin Luther King yavutseho 15 y'ukwa mbere izajya yizihizwa buri mwaka, kandi ikaba umunsi w'ikiruhuko konje. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mwakoze namwe mwese mwaduteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.